dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa vya politiki y'uyu mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Uruhande rutumvikana na CNL rwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mu shantahe Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose kukanya mutoye kugira ngo bwanye ni radio ijwi ry'America. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ari kwashaka kugira hagiye kuboneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi wo kuburabuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya kuko bwa mbere na mbere nimba yovuga ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe nashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Igira kabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane n'ingorane tubona bategwa n'abo bategetsi kuko nibo babaye imigi, kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari kubisibutsa buti ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo baci bakoze. Aho urumva rero ko ndi ngorane
abo bantu mvuga mushya ntaye gato abo bantu mvuga ko bakorana n'ubutegetsi saba ari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yekome kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaroranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo, kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu. Ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu, ni ukuvuga amaprovensi atanu, amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 344. Ubu rero kugabo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'umushikiranganji agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iriko iritunganya yisunze iryo tegeko bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye mu ikoraniro kaminuza iminyanyiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikayemerwa n'ikoraniro kaminuza bagaca bavuga ngo ntigizunze amategeko. Umushikiranganji mukunaniza ngo nitumwe ibyegeranyo ngo by'inama zitegura akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zidatanga raporo zitanga icyegeranyo mu bushikiranganji. Ibyo twanarona mananiza ni ibintu byo kwirondera ibyifatikizo kugira ngo bahurizemo iterambere ry'umugambwe.
Abo nyine bavuye mu mugambwe wanyu mushana ya Gatungwasa barafise ibyo bashikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ivyimvyo vyabo eka nizo nama atazibaha ivyo mu bivuga kwiki
sivyo sivyo nagatoye kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo koranira kaminuza inama zika zitanu ya mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze ya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze ya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki 14 ya gatatu ya kane itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri ya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sibyo iyo bavuga rero ngo hariho ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo bagwiza guca bajyana ibyavuye mu ibyafunditswe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro byabo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba ibonyene bokwemanga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikorero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uvyashikiriza aragishikiriza ikorero kaminuza rirafundika kandi ikorero kaminuza niko rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ikorero kaminuza ribe ibyo rifunditse bikorerwa akazi tugirama ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha mugabo tukabona nyine ko basiba batanisho bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi 18 akaba ariho baza kuvuga umushyikiranzi avuga ngo nibyakurikije amategeko wenyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kwa makoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakwinjije amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we nisawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko yamaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo muvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko nigenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara naho nyene bisa n'ibitagenze neza hari icyo mwabitubwira ko
ibyo nibyo bifatikiza kuko nta namwe bo kwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri kubijyanye n'abagenwa muri ibicanye biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenye uyu cyangwa gukenye uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi ejo bagahindura bakavuga ibindi no kubwira yuko ibyo byose atacyo atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byari byashitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubwo bushatse ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajyayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyidoga ngo bizane iki kandi basubira inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi reka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe reka hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo byo mu bivuga kwi
ivyo by'ubwicanyi nibaza ko ari ibyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ibyo bariko barakora ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe ko atanumara ko atanumwe yafashe ko atanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona nubwo icyo bimeze gute cyanyaho ni ukuvuga yuko ari amaremere ntajya bategura cyanyi bateguye barondera igere bo bishyira mu ngiro icyo ni ukubwira ni uko umugambwe CNL nturi mu nzira y'intambara umugambwe CNL nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubucanyi w'uriya ifite rero je mbona yuko ni ibyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye mbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati umugambwe ku makosa n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mukaba wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ingorane
bikatugarukira
naho nyene akavuga ngo yarituwe ngo harabamwituye none bamwituye kuko atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo ngo bibazo twivuganeko
bikatugarukira
bo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongo n'uko permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo n'uko
Nika tukaruka kunjane ziri hagati mu mugambwe CNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi y'ukwegera abo bari ku rugo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze mu mugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twipfuza kandi ibyo twari twipfuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatoro umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabahibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari batanze uruhusha ko bagira inama ndiwumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ibyo bibazo bizatora umuti gute
ku maherezo kuri kuzotsinda ibinyoma
kuba izo ndyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu biha isiguro
twe tubiye isiguro yuko umugambo uri ku butegetsi uronda kujya mu matora wonyine kuko abo bantu naho uwo mugambwe CNL sabo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo kugushigikira umugambwe uri ku butegetsi ibintu nka mwene ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe CNL gushika uwo umugambwe utarimwo imice myinshi muri iyi prona harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi CNL-FDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyo ni kuki ivyo bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye buhitamwo abo bugira basoma mbike bukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagacara bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushika ko babishyikeko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntacyubwe ngo yarabyungutsemwo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa y'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe CNL kuko intwaro yose na CNDD-FDD yonyine yayiharije ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mbwa ibintu aho guterera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyo ariko baranzishinga kwari ugutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera kuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo niyihe kumo na bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bitwa ngo nibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ivyo vyose rero vyari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye ico ari co kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igere inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizoheza gitezwe imbere n'abandi ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza n'abuhoro buhoro
ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruharwa rufise mu ndyane ziri muri CNL ariko izo ndyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari bwa CNDD-FDD ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe ka abanyamigambwe badakora neza n'ikiye
erega si ukuvuga ngo abarongo imigambwe ngo ntibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wewe uwumva yuko kumbura ibyo bakora utashyigikira uko babyipfuza ijana ku ijana bakwita umwasi barose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo je nimumpe nimirire nta ngorane baca bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi ikindi twavuga ni uko none ko ibyane zabaye hagati mu migambwe no muri Saint David nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane no kwa Karorero 2015 ibyo bise ngo abafrondere none ko batavuze ngo igihugu kigira kingo ngo kigira kigwe mu mpanga ngo ubwamwe ngo kubera ari ikorane mu bwamwe ngo umugambwe barawuhagaritse uyu munsi none igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu ni ikihe cyo tuba umushyirakanje afata ingingo zingana ku cyuho hano je nuvuga nti notera nakamumbira abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe ni umugambwe ubitorera umuti si intwaro ibitorera umuti
mu kanya gato kandi mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere yuko amatora aba mu 2025
intwaro yokura mu kuboko yokura mu kirenge cyo kumvikana mu mwanya muto cyane
agatumwa rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mu hayi radio ijwi ry'Amerika tukivuga ku ndyane z'umugambwe CNL tukaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambona nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe
Mushyentahe Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi ry'Amerika nashaka tugaruke cyane cyane ku ndyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute
nibyo nkuko mwivuze mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza arashya amezi ashika umunani ariko no munsi nje cyuka cyagiye gihe ha gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushaka naho bazushaye hagati mu banyamugambwe inyishu maze kubura hagera n'abitura mbere mu bushyirangani bigeze gukurikirana ibyo bigambwe ndee nyana ze twumva yuko abashinzwe ingingo yuko bikubanza mu bantu bihagari kwa kugira ngo bagasaba yuko bari mu gambo kucarana muri make nawe zishuka kigeze ariko mu nkundiye ndabivuga ko nababwiye ari imvano imvano iyo cyatanguriye
ego me ubwambe za mbere imbere mu kutubwira imvano 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 mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze he
ibibazo byatanguye muri ubwo kwaciye kirengo cy'aba amezi munani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhunga mu buzima bw'umukuru w'umugambi aya makuru yazanywe n'umukuru w'umugambi we nyine bwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kubivugwa kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimo abagize ibintu by'umugambi harimo abashinga amateka harimo n'indi mirongozi z'umugambi ku nzego nkuru aya makuru asohokana ku mbuga ngurukana bumenyi asatuma rero ibintu by'unyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma umugambi twicarana inzego zicarana hama izo nama ntizashoboka gusa n'abandikwa makete ayo makete aba ari inshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri yoterera inyishu ikibazo kiri mu mugambi baga iyo kete basabaha ikopi umushyirangahangi niba yaciye atuma ko umukuru w'umugambi maze amusaba ko yokwicara iby' umugambi tumaze kwicara rero twavuganye bitari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere bashaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma ko hari gusigara inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza atubaka umuganga ni kamugaye
ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi ka yavuye kuki icyateye niki
twebwe cyikubo ntituramenye icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru w'umuganga rero yashikirije arashikiriza mu nama mugabo ntiyavuga neza aho yazananye cyanasaba yuko twoyicariye tukamenya ayo makuru imvo n'imvano yazo cyanke icyo ishakamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire icyo gituma rero ntihe kuri bimwe biyangara kuko abantu baguriye bikekana binubana harya naho mbere bamwe umutekano wabo ubangamirwa nka gihugu wanjye barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama sinamenya ababitumye ndabaza mbere ni kwereka ikitenzi nashaka kwinjira ndi umwe mu bagize inzego nkuru z'umugambwe ni ukuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bamenya ati habaye iki haragaho n'imigwi y'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanze icyegeranyo witwara mu byavuyemo umugwi wa kabiri nawo uratanga icyegeranyo cy'icyegeranyo kiza gihishije ku buryo n'ubu ntikize kimenyekana turi n'ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu kwimubana n'amajambo yashyikirizwa bumva by'ukuri kutaranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na cyane cyane mu rwego nkuru duherekwe by'umugambwe
mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamazabaye mu Burundi murasha kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
nabwo kuba akagwi kukurumba kuko tutamenye aho hazanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho ubwo rwego nk'uko tubisomye amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntibishyushye murumva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe cyangwa ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byonekaga ugasanga ntibigenze neza murumva rero sakagwe k'abantu abantu batandukanye 10 kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye tubona bagiriza ibintu biriya imigwi bimwe bita amagurupe WhatsApp abantu babikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntumushyiremo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu bazi kugabanya mu mice rero se ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa 10 ikibazo kimaze gushyikira mu gambwe gushyika no mu nzego zo hasi n'amanywa yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi 8 cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri kubera abo mugambwe byerekana yuko ariho inyishu zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana murabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mu twa cyangwa se rugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango guma muri uwo mwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuze ikete ry'ubwa mbere yandikiwe umukuru w'umugambwe bakaroha ikopi ariho batumye ko umukuru w'umugambwe ahavuga ati turumva uruntu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirijwe ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimwo n'amakoraniro kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngenderwaho y'umugambwe navuga ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushikiranganji bufata inyuma n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje hama ku rundi ruhande nahandi bavuga yuko dufatiye urwandiko twabonye umushikiranganji yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati igihe ibibazo n'iby'iwanyu nimucare hamwe hanyuma muhege mucuge icyo mwakuyemo uyu munsi rero turahindiriye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyangamugayo yegeranye abo baganiriye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu turundi bavuga ngo inama isumba ingimba twokwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari gushaka
murase kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu bango ha muruntu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka ryo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigara inkore ku maso cyangwa kuyayenzura ko ntacobuza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni mpaka umukuru w'umugambwe nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwita abanywanyi b'umugambwe ahereye ku biro bikuru by'umugambwe hama twicare hamwe nk'uko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twabuga tuti twije imboni imbano kino cuka nyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye ukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyakamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranye kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twibirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiza ibyo byose byatuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitorera inyishu hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubandanye neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
barongoye ubwambwe SNL muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga kwiki
niba yuko niyo bavuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo bashwanye batase umwe ari yumvira ati no buri kintu iki nishije tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo nakane we mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nkuko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshinga bikorwa murumva yuko tugiye mu ntara no mu makomini ishinga bazo kimaze gushikwa yo sakagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko no kwita mu kirundi no bita nko kudadaza iri kudadaza rero kurondera icyo kwagize uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe isenyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivugwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye nitwasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyane bahanugwe cyane basaba kigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara niba batamujije ka kwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu gihe byabuze nyahutabumba ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakoresha n'umugambi ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo mushyirangangi ahandi ngo bari amafaranga ahandi ngo ibi n'ibindi biriya ibyo ni ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma zimvugo zibaho rero nuko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushona no munsi ntikiraba mu buryo navuga bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe na wewe amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushyirangari bujya gukurikirana ku imigambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonye zirekuriwe n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushyirangangi biherenje cyane kwerekana yuko turimo turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kandi ndumva ko tweho mu nzego z'umugambwe nkuko biteganyijwe n'amategeko twateza gutumwa kuri umukuru w'umugambwe cyane uko biba bitunganywa gushyira uno munsi ako kandi barakatujya ngo twicare turare uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe CNL muri iki gihe murase kizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe CNL ukaja guhiganwa ari umugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari ugushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko neje yaje umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayaga ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe CNL mwakoze cyane
nakoze namwe kudutujya kane je ni mwadukenera tuzokora amatwiteguye kubishura
turashimiye bashinga naye mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi bi radio Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire